Burundi turafite ibitugenga. Icambere kitugenga naye amasezerano yarusha nkuko benshi bamayivuga kandi bakabishimangira akabishyigikira. Ica kabiri hariho ibyiza shingiro ritugenga kandi nabandi usanga muri kino gihe barivuga yari bintu bija mu nzira y'ibyo bipfuda. Ibyiza shingiro rero bitegekana yuko abagize umugwi ushize gutegura amatora ari batanu. Nukuvuga rero iyo bari inusu nkuko bari kino gihe atawoza kuvuga ngo uwo mugwi urakwiye. Icyo rero ikintu gikomeye cyane rwose kuko kandi biranditswe mu mategeko ngendegwa ko uwo mugwi yuko niburi buri atangingo ishobora gufatwa hatariho bitanu bine bya batanu bandi kuri batanu bari muri uwo mugwi.
Imbere yuko nyakubahwa Perezida Celestin Ntantunganya, imbere yuko babiri bari muri uwo mugwi batanyimeho canke ikaba uvamwo ikibazo cyo kutaja amatora mwari mugifite mu migambwe cyane cyane itavuga rumwe na leta, aho ntibashobora kuba bo bariga ko murondera icyitwazo gihe cyose imigambwe yindi yoba idashaka kuja mu matora.
Nta kurondera icyitwazo iyo hariho kubahiriza amabwirizwa oyaso igenda. Kandi kino gihugu abantu tugira ngo dushaka kurongora abandi cyangwa turongoye abandi tutegereza gutanga akarorero. Buriya mu kirundi bacu umugani bati wiba uhetse umwana ukaba uri kumwiza kwiba. Ubu rero mwongeye ndabisubiremo, umugwi utegura amatora mu Burundi utegerezwa kubugizwa n'abantu batanu. Muri aba bahoraho twibukanye kandi tuje turamenya aho tugeze. Muri abo batanu, batatu n'abagabo, babiri barabakenyezi. Iyo rero mba dushaka ku ntambwe ngiyo dushobora gusubira inyuma, ubu ingingo yafashwe n'abantu batatu b'abagabo. Muri abo batanu bahoraho, batatu barabahutu n'aba bakiriho n'ubu, babiri n'abatutsi n'abo bavuyemo. Urumva yuko ari kibuze kandi gikomeye dushingiye ku ngendo twafashe mu Burundi yuko byo twobikora atakugira ikintu cyotera ubwoba abandi. Cya gatatu ugiye kuraba ibyo abantu bagenda bavuga uraze aho begamiye muri politike abo bagize uwo mugwi. Je ndibuka igihe twabashyiraho abo babiri bari bazanywe nabo twakwita ko ari mu mugambwe w'abadasigana iprona. Ubu hasigaye abo abantu bavuga bati nabegereye ubutegetsi. Urumva rero nyakubahwa umumenyeshamakuru aho tugeze uyu munsi dushaka inyushu zirama mu Burundi sukuza turakwegera ko nukuza twiyemeza kwemeza koko amabwirizwa y'igihugu amategeko y'igihugu. Rwanda kubwiye yuko ingingo yafashwe ntizoshika.
Inyishu mwotanga muri iki gihe kugira ngo abarundi baruhuke, ndabona ko impande zose zisa ni zieka zihagaze ku ruhande ku ngingo zafashe. Inyishu mwoshikiriza muri iki gihe ni iyihe? Murasaba ko abo bategetse muri Sydney bobanza gusubirizwa canke naho nyine basubirijwe mwoca muje amatora mwokwemera kuja mu matora mu migambwe itavuga rumwe na leta?
Iyo tuba twashaka kuja mu matora ntituba twariyandikishije haba makomine haba mu kwiyandikisha mu byerekeye amatora y'abashinga amateka no kubinda aba mbere no ku matora y'umukuru w'igihugu. Iyo tuba tubishaka ntitwari kwiyandikisha. Twiyandikishije ngo twiyahure, twiyandikishije kugira ngo bigende mu nzira nziza. Nicyo gituma tugeze uyu munsi. Inzira nziza ari ugukurikiza ibyari byaciwe n'irya nama yabereye i Dar es Salaam ku itariki 31 y'uku kwezi kwa gatanu guheze. Ni ukuvuga yuko icyambere cyankenerwa cyihutirwa ari uko abakuru b'ibihugu nkuko babivuze muri iryo tangazo Burundi ku muntu cyangwa bakatanga i Burundi bagasigurira neza abarundi twese turi hamwe ibiri mu ndya ngingo nkuko nabo nyene babivuze tukumva neza. Kuko n'ubu naba ariko baragira ngo ariko arashyiraho umugwi wo guhagararira amatora bavuga ngo bisunga ibyavuye muri iryo nama. Egome
ikibazo nyamukuru ntikikiri ikiringo cya gatatu uye mu rwisene.
Ikibazo nyamukuru
ego
ikibazo cyo gutunganya amatora mu Burundi kirakomeye kuko amatora koko nyazocurubanza ibyo twese turavyemera. Mugabo amatora umuntu agenda kwegera ko yikwegera ko sa amatora zotuma gwa rubanza rucika neza hamwe atanu umwe agira impungenge. Hari ibibazo byinshi muri kino gihugu ndeni kukitubitinya kugira ngo turondere inyishu zihumuriza abarundi bose, zihumuriza abarundi bose dahumuriza umuntu umwe zidahumuriza umugumwe ziduhumuriza twese tukogorora twese hamwe mbe ni kuki aho hantu ngo hari haba hashika umengo bagatonekara ni kuki dutegereza kwiyumvira abarundi bose twese igihugu imana yakidushizemo twese reka rero twicare kurya babidusavye abakuru muri bo muri kano karere twicare turabibazo byose kimwe kukindi kandi birashoboka nuko abantu badashira mishaka gusa mbere bashite mishaka no mu minsi 3 ari hamwe bashira mishaka izo byarose nisho hanyuma rero turatubandanya mu nzira idushikana ku matora mugabo ntihari gihe cyose hari abantu mengo baratumereje kugira ngo bavuge ngo turabonye aho duca duce dukubita harageze suko bigenda
muri zo nisho
mungorane n'ibizi wacu
mu nzira muri ko murashikiriza mu gusozera president ntibantunganya mu gusozera iyo nzira muri ko murashikiriza ni nzira yotuma inzego zo Burundi zishigwaho imbere itariki ya 26 y'ukwezi k'umunani aho inzego zose zoba zitagigira uburenganzira bwo kubandanya imirimo yazo
abaho niyo nzira nabo bose ashakwa igihe cyose afata ingingo zabonyene batagira inama n'abandi n'ahandi kuva icyo kibazo kivugwa iyo abantu baca bagira batireka twicare turondere inyishu hamwe ubu icyo kibazo kiba gikiriho mugabo uko umuntu agenda afata ingingo wenyene niko agenda abihumanya bituma bigorana je ndipfuza yuko nuko twa kwicara hamwe twese nzi neza yuko twicaye hamwe turabarundi dukunda kino gihugu dukunda bene Burundi bose atanu dusize inyuma dukunda abahutu dukunda abatutsi dukunda abakenyezi mu kino gihugu dukunda abagabo muri kino gihugu dukunda abanyamigambwe bose baba mugambwe kuri utese mu yindi migambwe tuzi ko ari abarundi tukagira tuti turondere inzira isahiriza bose atakurinda kuraba igice ndazi yuko twotera inzira nziza kandi iduhumuriza twese
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi mu kaba kandi mu senateur murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
namwe murakoze.